VOA. Iyi ni ijwi rya Amerika. Turabaramuka igihe cy'uti namwe bagenzi, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu, itariki 26 z'ukwezi kw'icumi, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Muri studio muri kumwe nanje Aloise Bigirimana, dusamiranira Washington DC. Ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Inyinko yafashwe twentu yakira neza kubera ije ifata abantu bahawe akazi biciye mu mateka barondewe na leta, kandi nta makemwe babona kuri ku kazi bakakora neza.
Uyo ni Gerard Niyongabo, numwe mu bagize umurwi watowe guserukira bigisha bakora biga. Ni ku ngingo yafashwe n'ubushikiranganje bw'indero isaba abo bigisha kudafatanya umwuga wo kwigisha no kwiga. Inkuru kimwe n'izindi tugiye kuzibashikiriza mu kanya. Mushikiranganje w'indero mu Burundi aherutse gufata ingingo yo guhagarika abigisha bakora bakongera biga ku murango. Aberekewe niyo ngingo bavuga ko arakarenganyo, bagasaba umushikiranganje gusubira kuri iyo ngingo. Ikanishira hamwe ry'urwaruka ruharanira iterambere rya Afrika AJAPE risaba umushikiranganje w'indero gufuta iyo ngingo agatuma ayifatira abaza gusaba akazi ubwa mbere. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Abo bigisha bakora biga berekewe n'iyo ngingo na biga ku murango mu ikete umushikiranganje w'indero aherutse gusohora basaba kwandika ikete yo guhagarika iby'agateganya akazi mise en disponibilité mu Gifaransa. Atari uko umushikiranganje Janvier Ndirahisha amenyesha ko umushikiranganje arongoye buzoca buvyikorera atakirinze gusabwa. Umushikiranganje Ndirahisha yibutsa ko umwigisha yifuza kubandanya yigategerezwa guca ahagarika akazi uzobirenga ko umushahara w'ibibazowa kuje mu kigaga ca leta. Abayobozi b'amashure n'abatwara ubuyobozi bw'indero mu makomini atandukanye basabwa gukurikiza iyi ngingo. Iyi ngingo yotegerejwe kuja mu ngiro kuva kuri uyu wa mbere kugenekerezo rya 2025 ukwezi kw'icumi. Aberekewe n'iyo ngingo basaba ko yofutwa, basigura ko byatahuritse ko umuntu asabwa guhagarika akazi mu gihe atamakosa y'akazi yagirizwa. Gerard Niyongabo ari mu bagize umugwi w'abigisha batowe guserukira abandi.
Iyo ngingo rero ubwayo ntiyari mbi kubera uwigukora hari igihe biruhisha leta ibonye yuko bitosubira buhagarika gusubira kwa guha akazi abaciga. Ariko ingingo ko yafashwe twentu yakira neza kubera ije ifata abantu bahawe akazi biciye mu mateka barondewe na leta, kandi nta makemwe babona kuri ku kazi bakakora neza. Amaraporo ameze neza, barafise amabilete de notation ameze neza. Hanyuma iyo ngingo ingene ije kubakura ku kazi twentu vyumva kubira yuko ari amateka y'akazi ingene aheza gakurikizwa, kandi benshi muri abo bahejeje iyo ngingo kubona abaha igihingo nkico iriko yica inyigisho igahungabanya nabigisha.
Eka nishira hamwe cyo guharuka yaranite ya mbere rya Afrika JAP risaba umushikiranganje w'indero guhagarika iyo ngingo. Eric Nsengimana arongo ya JAP.
Iyo ngingo twayakiriye nabi kubera ko tutirengagije ingorane igihugu cagize, kandi turavye n'amikoro y'abenegihugu. Uravye abanyagihugu ikuntu babayeho, keshi na keshi usanga kugira umuntu ashobore kuronka n'ubwo buryo bwo kugira yige yiga kubera ko aba yarosa hakora. Twasaba ko umushikiranganje banza gatenyenya kubiga bakabanza bakagira bakaheza iyo ngingo ikazoja mu ngiro ku bandi bayifuza kuzosubira gutangura amashuri. Ayifashe giturumbuka umushikiranganje yogabanya gashavu akavyura umutima w'uruvyeyi akareka abasanzwe bariko bariga bakabandanya kubera ko ariyo nk'abari mu mwaka wa nyuma usanga yarishe minerufare yarize kubera ko baba bariko barafasha, kandi kuva na kera bamye babigira nta ngorane nta ngaruka mbizigeze zihaba.
Abigisha biga bongera barangura akazi ka misi yose ko gutanga ubumenyi basaba umushikiranganje w'indero kubaha umubonano bakamusigurira uko babona ibintu. Mbere n'abari mu bisata vya leta nk'ishuri ndera bigisha NS n'igisata ca kaminuza y'u Burundi IPEA kiramura bigisha biteguriye gusubiza n'amafaranga y'agafashanyo bahembwe muri kaminuza.
Dusaba umushikiranganje kwa mbere ahagarika iyo ngingo, ubwa kabiri yakira umugwi etse tubiganire. Ejo twarabonanye n'umuyobozi mukuru acejwe abakozi muri ministere ya education, turavugana ibitari bike bwa kera bimwe ntiyavyumva ngatwara mweretse yuko bidashoboka. Araheza aratubwira ati ico kibazo n'umushikiranganje kirabo. Yaranatubwiye ati ntidushaka bahembwa habiri nkaho IPEA na NS n'abari bagifata bourse mu kwezi kwa gatandatu harasohotse ingingo barazihagarika naho aragifata habiri, kandi bari bahora bayarihisha bageze gutanga diplome ya kabiri baca babanza kuriha ama bourse baronse batanguye akazi umva rero ubu iyo ngingo ntitubone igitumije
umukuru waje yapasaba ubushikiranganje bw'indero kureka abigisha babikeneye bakiga bakora kuko no mundi bushikiranganje bikorwa
abayobozi b'amashure bashobora kumvikana ingene bashobora gutunganya ibikorwa by'ishure n'ubwa mbere tukabona ntangorane na zimwe byari biteye nta bana bashobora kuyoborwa kubera ko umwigisha yagiye kwiga kandi kuva na kera barabigira nta bushikiranganje namwe budafise abantu bakora biga nico gituma haje ningiye ikore ena ikore d'administration yaje kwigisha abakozi ba leta kugira bashobore gutunganya neza ibintu by'igihugu mu bushikiranganje bw'indero nabo nyene bogira boraba ingingo bari kubarafata ko zitaza zikandamiza umunyagihugu muto muto
abigisha berekewe niyo ngingo baba 3000 nkuko bivugwa n'umugwi batoye ngo baserukire abigisha bakora baciga ni benshi cyane cyane mu mashure yisumbuye y'amakomine abayobozi b'amashure nabo bigisha nibo mu bisanzwe bumvikana ukuntu rutonde rw'ivyigwa byaba rukorwa ku buryo ivyigwa bitangwa ku gihe ariko nabo bigisha ntibareke gukurikirana ivyigwa eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Mahama mu mahema ubwoba ni bwose muri kino gihe imvura igiye gutasura bakaba batinya ko bazotwarwa n'amazi ariko urongoye HCR mu Rwanda arabahumuriza ko bose bagiye kuronka amazu y'amabati bitarenze mu kwezi kwa mbere umwaka uza w'2017 ni inkuru tubaza mugenzi wacu Desire Hatungimana
Ikambi ya Mahama ibamwe impunzi z'abarundi muri kino gihe yubatswe n'amazu menshi y'amatafari asakaje amabati ariko hakaba hari n'impunzi zikiye mu mahema kuko zose bataraheza kuzubakira muri kino gihe rero imvura isa n'igiye gutasura ababa mu mazu y'amabati ntaco binona ariko bagenzi babo batarashika muri ayo mazu ubwoba ni bwinshi na burya baba mu mahema ashaje nkuko babitwiganiye
Ihema zirashaje zaratabaguritse baragerageza gusana sana bafashe inkindi hema bakagereka ko hejuru urumva tutegereje ko ababishinzwe bashiramo nguvu nyinshi cyane kugira ngo ntihagire imvura izahogwa abantu bakiri muri aya mahema
hari imvura ihirutse kugwa ari nyinshi igurimwe umuyaga mwinshi cyane je nkanje nkakarorera aho mba sanzwe mba itente yaratwawe impapuro zisanzwe fise zone nivuza ko mu Burundi zose ziratabagurika ziratwagwa n'amazi yaguye ntari muhira yaguye ndahantu nyene muri ko ndahiga akazi nyene nkora ntaje nsangaye bana byabaye akajagara ariko ino misi imisi iraciyemwo ntamvura iragunye n'amahoro gusa ihazogarukira bizoba ari bibazi tuzotwagwa nkuko byamabiri si uyu mwaka gusa n'umwaka uheze twaratwawe na je nyene bwanje byarabaye n'ubu rero irasubira iraje kugwa ariko bikimeze
imbere y'ibwiye twese zo dutwaye kabisa kuko amazu yashaje uwe wizoshibu wishwanyaguza muvu dutembana twese mu kagenge nta kundi kuko abimusa ubwa mbere nibo bafite inzu zikomeye abakeya nibayabimuye gushika n'icyo kibazo dufise twifuze ko bagikwiye kuraba abaje ubwa mbere bafite inzu zishaje kuko batangira kubakira
izo mpunzi rero zifise ubwoba bwo kuzonyagirwa mu minsi iza urongoye HCR mu Rwanda Azam Saber amenyesha ko bariko barakora ivyo bashoboye vyose kugira mu mpera z'uno mwaka atahema nimwe izoba igisigaye mu ikambi ya Mahama.
Nous savons qu'il y a encore 3200 familles qui sont en nécessité de bouger de la tente.
Turazi ko asigaye imiryango 3200 ikeneye kuva mahema yinjira mu nzu zikomeye. Twaramaze kuvugana na Pager ya kera Benaji HIDF amashirahamwe yo ngaha mu Rwanda azotwubakira inzu igihumbi izindi 2200 zizohabwa amashyirahamwe atatu yigenga akazoba yazidushikirije mu kwezi kwa 12 twizera ko itasura ry'imvura nyaryo yo mu kwezi kwa mbere rizoshika amazu yose yarubatswe ku buryo iyo mvura atabizotera ikibazo mu gihe vyoramuka bishitse imvura ikaba nyinshi ayo mazu ataraboneka Eroje Rugemangabo aserukira abarundi baba muri yo kambi ya Mahama asaba afise amazu akomeye kuzocumbikira abagenzi babo bakiba mu mahema
nk'userukira impunzi ico jewe nosaba impunzi zigenzi zanje ko abamaze kuronka amabati igihe imvura yozogwa bazokwihutira kuraza abagenzi babo kuko atari uko imana ikintu zigamye imvura itaragwa biragaragara nawe biravye ko amatanta arashaje igihe imvura rero yogwa yozogirira nabi imijyango itari mike gahamagarira rero impunzi zigenze zanje ko mu gihe imvura yozogwa bataraheze zonzo bariko baradutegurira bozogerageza bagahindaro bagenzi babo nimba ari cyumba kimwe tukemera tukashyiryama namwe kuko ntacyo bizica
tubibutse ko ikambi ya mahama yuguruye mu kwezi kwa kane umwaka wa 2015 muri kino gihe nkuko abarongoye iyo kambi bayitumenyesha irimwo abarundi barenga 155 bagomba biyongera kuko impunzi zibandanya kuza muri iyo kambi imahama Desiratunga Imana ijwi rya Amerika
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kuva ku munsi wa mbere mu Burundi hariko arabi inama y'abagize urwego rujejwe gutabara no gukinga amatati mu karere ka Afrika y'ubuseruko East African Standby Force mu cyongereza iyo nama igihugu cy'u Rwanda kikaba kitayitavye umuyobozi w'ico kigo avuga yuko iyo igihugu kimwe canke bibiri byasivye atakibazo bitera kandi navyo bishira mu ngiro ibiba byafunditswe mu nama nkizo ni inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza
Urwo rwego rugizwe n'abasirikare, abapolisi n'abasivile ntirikora mu gihe cy'amatati y'abantu bashamiranye bakoresha ibirwanisho gusa. Ariko bitekanijwe ko no mu bihe by'impanuka nk'imyuzurira za Nyamugigima, uruzuba rutera mu bihugu bitandukanye, inzara zituma abantu bahunga, naho nyene abagize urwo rwego baje gutabara no gufasha. Umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare mu Burundi, Lieutenant General Prime Niyongabo, yabwiye amenyesha makuru iki inama igamije.
Imisanzwe bashate majoro baza kwakira raporo batukirizwa n'abahinga bateguye iyo raporo no kugira hanini cyane cyane barabire hamwe bikogwa bizokogwa mu karere muri uwo mwaka utangura 2017
kuvuga rwego rushingwa mu mwaka wa 2004 nta henshi rero aja gufasha kiretse mu ngabo z'umwe bwa Afrika AMISOM zi mu gihugu cya Somalia kugwanya intagondo z'abayisilamu za El Shabab aha barugize baroye gufasha mu ndinganizo y'ibikorwa ibikorwa biko bibera ku mugwa mukuru w'u Burundi Bujumbura igihugu kibanye cy'u Rwanda nticyavyitavye Lieutenant General Prime Niyongabo asigura ko atari ingorane ziri hagati y'ibihugu bibiri zatumye u Rwanda rusiba
abanyarwanda ntawuze igituma bataje nzi kubera ibyo yumviye ahubwo bashobora kuba bafise nkuko bayivuze ni ingorane zijanye n'ubundi buzima bafise kugira ngo nukubera hari ingorane kumbure zatumye bataza zindi nkizo bibaza uvuga ati kumbure yewe bari migenderanire imeze nabi nkuko byibaza ariko bobo babuze yuko bataje kubera akazi bafise mu gihugu wabo ibyo byiza babibaza abanyarwanda kuko nibo bazi igituma babuze ubarungika
umuyobozi wa YSF nabamenyesha ko igihugu kimwe cyangwa ibirenga bisivye inama tacho vyica Ismail Shanfi
dans nos réunions un pays membre deux pays membres peuvent être absents pour des raisons
que nama yacu igihugu kiri mu bigize umuryango cyangwa ibibiri birashobora gusiba kubera imvo zivuye ko ntangorane bidutera kuko twama twakoze amanama harabasivye iyo ibihugu bikwiye bitandatu cyangwa indwi ingingo dufata n'ivyo bihugu bindi biba byasivye bitegerezwa kuzisunga sijya mbere haba ibihugu bisiba kandi si kibazo kuri twebwe kuko ibihugu bitahari byama bica byisunga ibyo twumvikanye
de soutenir et d'engager l'ensemble des pays membres.
Urwego rw'amagwiteguriye gutabara habaye ingorane cyangwa ahunga abanyamahoro n'umutekano muri Afrika y'ubuseruko YSF mu mfunyapfunyo y'icyongereza rugizwe n'ibihugu 10 navyo no Burundi, u Rwanda, Kenya, Uganda, Ethiopia, igihugu cha Seychelles, Somalia, Sudani n'amazinga ya Comore. icicaro c'urwego kiri mu gihugu ca Ethiopia. Muri Afrika hari inzego nk'izo zitanu ziri mu miryango itanu yanigize umugabane wa Afrika. No kuvuga Afrika y'ubuseruko iya majepfo izwi nka SADC, Afrika yo mu buraruko ikunze kwitwa Maghreb, Afrika yo mu burengero hamwe rero na Afrika yo hagati. Eloge uri kaneza Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndaniko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka ni nyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza
Jerome Niyonzima ndikaze kandi mu kiyago cha politike norere kazoza mwikundira kino ni gice cha kabiri cy'ikiyago cerekeye amasezerano y'amahoro y'Arusha amazi imyaka 16 atewe kigikumu abatumire ni babandi babiri honorable Phineas Nigaba n'umuvugizi w'umugambwe Sanya Frodebu hamwe rero na Pasteur Habimana arongoye umugambwe FNL iragijyaga hutu Remi uno munsi turabira hamwe nabo batumire nimba vyukuri amasezerano y'amahoro y'Arusha agikenewe uno munsi honorable Phineas Nigaba atangura gufata ijambo agaruka bwa mbere ku kibazo kijanye n'ibiganiro bihuza Barundi hagati mu gihugu
none twebwe ko duseruka imigambwe kuki nta nimwe batumira wo bisigura gute ikindi naco ndashaka ndakubwire kugira ngo ibi bintu byizegwe hategerezwa kuba abanyamigambwe hakaba societe civile hakaba abanyamadini mbere hadishobotse hakabaho nabandi bantu batuje hagati kubera iki biramaze kubera ko kwa Barundi twinubana kuko iyo hageze ko twicarana haca hazinduru hakwiye kujamwe umuntu yosuka mu mabisi bashaka ati Barundi bicare hamwe ni haba hari ikintu bo kubosura kumvikana cyo kiba kiri mu biba giteye ibibazo gitorega umuti biciye mu mwumvikano
ngaruka kuri uwo muti ariko mana subire kwa Pasteur Habimana kubgawe basanze abahutu ari nka 90% canke 80% boca bagira abasirikare babahutu 80%
inyishu yabonetse mushinga nta ubihinduye ntugabuye mu moko nico gicumu cugabura umuntu ku muntu kwa kutugiye gutora ntajwi bandika ko n'iryo muhutu n'iryo mututsi n'iryo mutwa
ariko mu gisirikare ntibibaza yuko hagiyemo nk'abasirikare 15 babatutsi hakajamwe na 80 nabangahe babahutu boshora gutinya ryaho nyabwo
ibyo ni byimvira bishaje twagendiye kibinja na bitanu ahubwo kumwe bwiyumvira yuko ari bwo karumara mugabo juko ndabibona ngahe Bujumbura Habimana ntembera namaguru nuwonyica numuteroriste ntabwo ari umututsi ntabwo ari umusende defudede ntabwo ari mu Frodebu uwonyica numuteroriste umutama avuze ati tuzoba dusubiye inyuma mu gihe hari uwo hirahira agakora kuri Arusha
agafuta
oya Arusha ntibayifuta nagiye ngo nagushigikiye mugabo Arusha harageze ko tuyikosora kuko si bibiliya
ni bande bayikosora
lindira gatoya inyishu ubuciro mpubunyene Arusha hagiye JST barabahutu uwavugwa cyane yari Frodebu agenda JDC barabatutsi uwavuga cyane yari Iprona bavayo bazi yuko 2005 amatora aba Abarundi swati batora Iprona swati batora Frodebu hatuhumvikane mugabo sinzi ukuntu byaje dini faso miraculeuse
ngiyitanga
tuza tubona Abarundi twebwe dutoye sende defudet n'uyu mugwi nkuno musi uri kurakora gese nshobora kutera ibyatsi jewe n'umunyamugambwe ngo ati urya mugwi ntutera ibyatsi gusa jewe gendayo umbarire yuko batakumvirije kutavuze
jewe ndu umwe
nakuviriye ngaha ntawari yantumiye
eh
njya mu gasenye ibuganda
mucibitoke
kwitumira mu rubanza ni bibi
oya urumva wewe
ucu umuvumbye
oya urumva wewe none utantumiye gafeniasi jewe nkashikiwawe ugacumbo ndati uriya ni Habimana uwarahari wese yashize urutoki hejuru sibajya bari bicaye imbere baza ngo wewe nabanyagihugu batora nti genda we nakuvuge rero nukuri ndasaba barundi ko twovuga ukuri kandi ukuri niko kuzodukiza rero uriya mugwe kujya byabaye 2005 abimvira ko atwa ntibatogwe uyu mugwe watowe nabantu 69 pusa ipurusa 39 zirenga
ibyo ushikiriza rero umugura avyemera tuvugana ukuri kuvuga ngo amasezerano yo ushafutwe uravyemera kuvuga ngo kuvuga ngo babifute
rega Feniasi kuva dutangura ntarananyumva iyo nyumva ntiwacunyagiriza yuko mvuga ngo amasezerano yarusha nafute
none kuwemera ko wemera ibyo ukora
gato ujya mugwi utanga raporo ushikiriza ibyo abanyagihugu bavuze
ni uhagaze
aho ujya mugwi uhagaze wowe urahashye
nawe ni uhagaze gufuta amasezerano yarusha
ndahagaze gutikana kugiye kwa rusha uyifusa ubunyene uzoba nkuriye ko sente
ntawe wemera rero ujya
wabyumvise
ujya mugwi ntawe wemera
no sikuba ngo sindawemera
none ko ibyo
ikakujyana ntabyo wemeranya umva yuko amakoro yarusha ndayemera inusu wabyumvise nkagira nibyo ngaya nawe Phineas ushaka kubaka iki gihugu gira ibyo ushima muri uriya mugwi uri kurakora
uyuhe
umugwi uri
asende
uyu nguyu uremeshi ibiganiro ngaha mu gihugu
ndakubwire mutama
yego
mu mucubahiro cyanyu ujya mugwi ntabyo uzoshobora kuko wagiyeho muntu mbere atarizo
ntuzobishobora kuko naje turi kumwe ngahe imbere yawe uri kuranyagiriza kunavuze ngo arusha nyayifute kandi kuva mu ntango ariko natangiye mvuga arusha
nibabivuze ku radio
umugutanze raporo abandi bantu bakabonye raporo baricara
bande abo bicara niba niwe cyangwa kumenya
rero
nibande
abo bica ababijejwe
bafeni
ugomba miliyoni 10 twese twica
aha aho turi kumwe nibande bavuge
ugomba miliyoni 10
ushaka tubamenyerera abo bicara nibande
bazokwicara abatowe muri ya mugwi batowe n'itegeko rya president ukaba rero utemera president jenda mwemera nk'umudemokrate nari nzi ko fraud bumatuzanye demokarasi kugira ngo niki udakunda urindira reka kunciramo niki udakunda kemejwe n'abanyagihugu kuri pulsa 39 nk'umudemokrate wowe uripanga muri cyakindi ugashikana ijambo ryawe mugabo umaze we kwikurukishira ruhande ebye urumugarariji bagushira ruhande
politike ntabwo kuba umuvumbyi bibaho politike ujyana ijambo ryawe ibyo kuvuga ngo ugendere umuvumbyi kirazira muri politike
wavumbye ninde
yaste
oya yabatumira
jewe ndumunye politike
ndurumunye politike
narabonye ubwo butumire ngene butangwa butabusinye ko na mustanteri aho umuntu ashatse atagushaka ntaguha
bari abantu bari buzuye stade kubongabonga guseseka
na
bose bari bafise
ubusanga mu mwaka
bangwe rero tugaruke kuri arusha kandi
yego
pasteur Habimana uri kuravuga wamaze kuvuga ibyo ushima arusha ibyo yinegura twari tugeze rero kuri iki kintu cerekeye uno munsi kubgawe arusha bavuze uti ndiyo ufutwa none ho hinduka iki muri arusha
kubga pasteur Habimana jewe ntanga ikiyumviro ntagihe inzego yuko ari hinzego abilite zishinzwe icyo gikogwa ati nyamara kuri arusha jewe mboniki sinchafata inkoho amafirimbi ati nyamara tubihindura ku nguvu oya hari ubutegetsi urabanza ukabwereka bakanyako mwicarana yabivuze akikura ayo makungu je amakungu uko nayabonye ungirira ikigongwe kandi ngo nta byinshi ndenza ko c'est la raison du plus fort
ndasubiye kwa honorable Phineas ariko aravuga ati icyo uko arusha ifutwa twese muragihuriza ko nawe ntavuga ko yo ufutwa mugabo hari byo
hinda ndashimye ko noneho agarutse
agarutse no
agarutse
oya Phineas ushaka ko tuganira Jerome ikiganiro ushaka kugihagarika si gese nkunda umuntu ambeshera ndiko ndavuga liva gese ndagarutse ngira ngo kuva mu ntango naho wosoma ngaho ko nanditse ko nejo tuvugana kuri telefone wambajije ngo iki mbe Arusha ushaka kwifutwa nakubwiye ngo iki nta wofuta Arusha kuko yafuse Sentebe agafutiki agafutiki naba mbesha mbeshuza none ngarutse gute
aha kubga Fenias niwe narikora abantu none Arusha mwibwe iracakenewe kujya nyiri uno munsi
mu bisanzwe itegeko uko iminsi igenda bagenda bajya adapta bari jana n'igihe ni kuva kiye gihe basezeranye hari ibintu byari bigezweho uyu munsi harashobora kuba harimo utuntu twohinyanyugwa
ngutuwe
jewe nakubwiye ucambere cyo gutegekanya rujya gwego
ruje do gukurikirana ishyirwa mu ngiro
ishyirwa mu ngiro y'ibyoba nibyo baba basezeranye ibi bintu jewe bijanye n'inzego z'umutekano jewe uko ukombona ni ukoreshwa ibintu by'igikenye abantu bo kwicara bakavugana kandi sibyo biteye ingorane mu gihugu
ibi bice 50% by'abatutsi 50% by'abahutu biteye ubwo bahabimana vyoga umuko
jewe kubwi wanje 50% z'abatutsi 50% z'abahutu ntangurane biteye n'abarikobosha bakajamwe kuko n'abana barundi nabo nyene gusa icyo umuntu yihinyanya kikajamwe mugabo ibyo bitigira ibya 50% 50% mbona nta kibazo biteye kuko sibyo siyo nkomoko y'ingorane duvise
ni ikibazo ingorane n'umunsi rihe
ingorane uyu munsi ingorane uyu munsi mu Burundi nuko abantu badashaka kuva ku butegetsi bagiye ku butegetsi bavuga ati nzobuvako ari uko yesaje tujye muri demokarasi y'ukuri apana demokarasi yo ku majambo
ariko mu vyanditswe muri Arusha muri ajya amasezerano nta vyo hinduka
jambugani ibwirizwa nshingiro ni itegeko riruta yandi
rikurizwa
yandi mabwirizwa ariko ntabwo riri hejuru ya Arusha
ukiraho hejuru ya Arusha ukiraho nyene pastor abimana gatwe ngo gatwe
ekare ndakwereke
ibwirizwa shingiro
yakobwa Jerome
ati gitugukira kura n'igisumbi zose
ibyo ngibyo
ati nyundo n'isumbi ya
yuko amwajije izo sininde igitugu ninde ntiyabyishwe
yabyishwe neza cyane
ati gitugu n'ibwirizwa shingiro izo sini yarushe
izo sini yarushe
ati gitugukira kura n'igisumbi zose ati ibwirizwa shingiro igwiza kuma gibuka ko Arusha ari umuvyeyi wacyo
ntabwo gibuka oya usa amategeko ntabwo le convention y'uBurundi leta y'uBurundi basinye ni nyinshi cyane mugabo barazi
convention hagati yande nande ega hariho abarundi bonyine bagize amazi hagati yabo bagize amazi hagati yabo ibyo bya convention n'ibindi bihugu ibyo icyaga matrite sicyo kimuna akoro darusha c'est très différent abarundi baricaye bonyine
bati ntabwo ari différent
bisigure
ntabwo ari différent
bisigure
iyo biza kuba ari différent nyakubahwa honorable Fenias ntimwavya Arusha ngo mwicarire kwandika constitution mwayanditse kuko musanze yukoreza ko Arusha difisi kindi kintu kizisumba kutava ku butegetsi ngomba ndakubaze Fenias kandi muze mvuga ukuri 1993 twebwe twarabatoye dutora president ndadeye twa imyaka 5 mwaze gushika kuri 1998 kuki mutageze kuri 1998 muti imyaka 5 yakiraheze mwarabitanga
amatora bajyare abantu bose bahunze
none 2005 uko batabatoye
2005 twademe ari nta yashitse
ntangwano yari iha oya 2005
warusigaye ugwane
none
warusigaye ugwane
mvyemeye ko hari sigaye ngwa
warusigaye ugwane
ijambo uvuga ngo
2005 tukugura amatora wewe
ibyo ngibyo
eh wari gushye
mbona inkunguru toki mbona inkunguru toki nta toki ndiko ndagutura wabyumvise
bangwe
ushavura udashavura
bwishye ukuri
ye gusiki navuze
abanyepolitiki
navuze nti ko
amasasa ari karavuga intambara
z'ukozera abandi ngo banana ku butegetsi mwebwe kuki mutamara imyaka 5 nuko hari bibazo kuki mutahuri bibazo byanyu mwebwe ntimutahuri bibazo by'abandi
kuri ivyo bibazo niho dusozereye kino gice cya kabiri cerekeye amasezerano y'Arusha n'imyaka 13 amaze ateye ku gikumu mu gice cya gatatu ari naco cya nyuma tuzorabira hamwe ibikwiye guhinyanyugwa mu masezerano y'Arusha Jerome Niyonzima nongere nshimira batumire twari kumwe nshimire namwe mwahisemo gukurikirana kino kiyago cha politike ntimuranirwe mu banki no mu vyanyu na butaha
cyari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na
Studio Ijambo.
Ni kuri iki kiganiro Ntorere Kazoza turangirije ko ibiganiro byo kuri isaha mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya.